Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mubandanya kumviriza ibiganiro vya Radio Indundi Culture kaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru zikurikira. Imvura ivanze umuyaga n'urubura yaguye muri komine Gwibaga intara ya Bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yarononye ibitari bike harimwo imirima, amazu, ibitungwa n'amabarabara. Ubuyobozi bwa komine bugasaba abafashanya n'u Burundi mu iterambere hamwe na leta kugarukira ku banyagihugu bakozwe ko n'ingaruka mbi z'iyo mvura. Ubugenduzi bukuru bw'igipolisi buragabisha abanyagihugu b'Abarundi ku bijanye n'imiti n'ibindi bikoresho vyataye igihe. Igipolisi kivuga ko catoye hagati y'amagenekerezo ya gatandatu na cumi na kumwe za kuno kwezi mu masuzuma y'umugambi usarama ya cumi na rimwe urikiyemo ibihugu 26 vya Afrika y'ubuseruko niyo hagati. Igipolisi kikavuga ko bene ivyo bikoresho n'ubu bikiri hari ibikiri ku masoko. Nayo ngo ishirahamwe Onatur ryari rikwiye kunagugwa kugira ngo rishobore kuzana umwimbu ushimishije. Ivyo vyasabwe n'abashingamateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gihe hari hatumiwe umushikiranganji byajeje harimo amasoko ntangaguvu kuri uyu wa kane. Aya nandi ni mukanya aya makuru mu komeshikirizwa na Jota Miratuzi fanehene mingabwi ivyuma na Kofi Olivier Ruberi Ntwari.
Radio Indundi Culture.
Nari meje kubabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru. Imvura ivanze umuyaga n'urubura yaguye muri komine Gwibaga intara ya Bujumbura ku mugoroba wo kuri uyu wa kane yarononye ibitari bike harimwo imirima, amazu, ibitungwa n'amabarabara. Ubuyobozi bwa komine busaba leta n'abayifasha kugarukira ku banyagihugu bakozwe ko niyo mvura. Idonido narise ndayizeye.
Ivyo nonikaye cyane cyane n'imirima, amazu n'ibarabara rya ku biro vya komine ryacitse. Amazone yasinzikaye nane nk'uko Patrice Ndekatubane umuhanuzi wa musitanteri wa Gwibaga ajejwe kumenyekanisha makuru abivuga.
Iyo mvura yarononye cyane imirima y'ibigori, ibiraya n'imyumbati. Amazone yakozwe ko cyane niyo mvura ni amazone ya jenda bikanka amatara na Rukina. Abene igihugu bakaba bari mu kangaratete katewe n'icyo kiza cy'imvura.
Uwo muhanuzi agasaba leta nabayifasha kugarukira kuri abo banyagihugu kuko kubwiwe komine atavyo yokwishoboza.
Irabene gihugu ubu bakeneye kuronswa imbuto. Komine ntavyo yoshobora cyo gituma iteye akamo leta vyeyi abasanzwe bayifasha kugira ngo baronse imbuto abo bene gihugu bakozwe ko n'iryo siibe muri ayo mazo nane. Imbuto z'ibigori, ibiraya n'ubushatsi.
Kubijanye n'ibarabara ryacitse Patrice Ndekatubane amenyesha ko komine higiye kwihutira kurikora.
Ibarabara ripfa ku isoko rya Gwibaga ryarono nonekaye hari igice cacitse gituma imigenderanire itagenda neza, ariko komine yacirungika abajejwe inyubako muri komine kuza kuraba ukuntu hosanurwa ku buryo bukomeye kugira ngo imigenderanire ibandanye igenda neza. Iryo barabara ishobore kubandanya rikora n'imodoka nini zibandanye zihaca.
Abanyagihugu muri ayo mazone bakaba bafise impungenge ingene bagiye kubandanya irima, bagasaba kuronsa iyindi fumbire y'ikizungu kuko iyo bari bafise bari bamaze kuyikoresha. Muri iyo mvura hakaba hari n'ibitungwa bito bito nk'impene vyasize ubuzima.
Hari umutama w'imyaka 70 yarazwi ku izina rya Ntahongendera Simeo wo ku mutumba Karambizo ne Gatara na komine Matongo mu ntara ya Butanyerera yiyahuye ku mutaka wo kuri uyu wa kane. Imvo zatumye uwo mutama yiya ku buzima zikaba zitashoboye kumenyekana ngo kuko yarabanye neza n'uwo bubakanye cyo kimwe n'ababanye nk'uko bishikirizwa na Sitani Niyongabo arongoye zone ya Gatara. Aha agahamagarira abarongoye kwamabiturana ntaryo abajeje intwaro mu gihe cyose bo bafise ibibazo bisangije canke biturutse ku mibano kugira ngo babafashe kubitorera inyishu. Abatware nabo abasaba kwama na ntaryo hafi yabo barongoye kugira ngo bumvirize ibibazo bafise hanyuma babafashe kubitorera inyishu. Akaba ari inkuru dukesha mugenzi wacu Jean Nahimana akorera mu ntara ya Butanyerera. ubugenduzi bukuru bw'igipolisi buragabisha abanyagihugu baba mu Burundi kubijanye n'imiti n'ibindi bikoresho vyataye igihe igipolisi kivuga ko catoye hagati y'amagenekerezo ya 6/11 za kuno kwezi mu masuzuma y'umugambi usarama ya 11 urikiyemo ibihugu 26 vya Afrika y'ubuseruko niyo hagati icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi Emmanuel Ndayiziga mitangazo rigenewe amenyesha makuru ryo kuri uyu wa gatanu yasiguye ico iryo suzuma ryashitse ko muri ico gisata tumukurikira
ibidandazwa n'imiti bitemewe n'amategeko cyane byataye igihe kuvyerekeye ibidandazwa bitari shikori ibitenge 515 byo bwoko bwa gashashwa na Orande amakarato 27 nibiharuwe kuri kimwe kimwe 173 kubidandazwa bitandukanye byarafashwe mu ntara zitandukanye z'igihugu amacupa 112 y'imivinyu itandukanye yarafashwe mu gisagara cha Bujumbura abantu 18 mu bikekwa ko ubwugizi bwa nabi barafashwe bari mu minwe nyamera mabi ku mbo z'amatohoza kuvyerekeye ibifungurwa hamwe n'ibinyobwa byataye igihe canke bitemewe n'amategeko amaritiro 1,338 na 38 inzoga zitemewe n'amategeko y'u Burundi nk'umupfumvuri nezerwa ntugasaze kanyanga n'izindi zarafashwe zirasezwe amakarato 188 y'ibifungurwa bitandukanye n'amacupa 368 y'ibinyobwa bitandukanye byataye igihe canke bitemewe n'amategeko byarafashwe mu ntara zitandukanye z'igihugu ibiro 50 cifu y'ubuye yataye igihe byarafashwe mu burere butandukanye bw'igihugu amaritiro 1,608 igitoro cha essence yarafashwe mu ntara zitandukanye z'igihugu abantu 21 barafashwe kuri ivyo vyaha ku ngo z'amatohoza amakarato 1,938 amacupa 1,545 n'udupaki duto duto 1,616 n'iyindi miti myinshi y'ubwoko butandukanye yataye igihe byarafashwe mu madandarizo y'imiti atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu twamenyesha ko imiti myinshi n'ibiribwa bibujijwe kudandazwa bibandanya byibonekeza ku isoko duhamagariye abenegihugu kumera amagabo ntibabandanye bihereza ibyo bintu bibangamira amagara yabo dusaba kandi igipolisi n'abajejwe intwaro kubandanya icyo gikoko kugira ngo duhashe ababikora bongere bafatwe bahanwe hisunzwe amategeko
Radio Indundi Culture
bamwe mu bakorera mu gisata c'ubutare b'abarundi bavuga ko bagikenye ubumenyi n'ubuhinga mu bijanye no gucukura ubutare mu nama yahuje kuri uyu wa gatanu abagwizatunga b'abarundi abo mu gihugu c'Ubushinwa hamwe na CFCB ikigo c'igihugu kiraba iby'amahinguriro n'ubudandaji abo bo mu gihugu c'Ubushinwa bakaba bemeye ko bagiye kugira ico bafashije mu gihe bo berekanye amakenga ku bijanye no gukingira inyungu zabo ikigo CFCB kikaba cabijeje ko itegeko rishasha rijanye no gucukura ubutare rikingira abarwizatunga byinshi na Claire Kankundiye
Abakorera mu gisata c'ubutare mu Burundi bavuga ko hari ibibazo bimwe bimwe ico gisata gifise nkuko bivugwa n'urongo ikigo c'igihugu kiraba iby'amahinguriro n'ubudandaji CFCB Olivier Suguru ariho abo bakorera mu gisata c'ubutare b'abarundi basaba ko hoba uguhanahana k'ubumenyi hagati y'abagwizatunga bo mu Burundi nabo mu gihugu c'Ubushinwa
nuko abagwizatunga b'abarundi bari muri igisata c'amabuya gaciro nibo cane cane bifuza cane yuko bakorana n'abagwizatunga Abashinwa aho babasabye yuko cane cane boza bagakorana nabo amahinguro yabo basanzwe baranguriramwo iyo mirimo ndetse bakanabasaba ko bobafasha mu by'ubuhinga ndetse bakanasaba nuko ibyo basanzwe bakura mu Bushinwa nk'imwe twita ama pièces de rechange y'amakamyo manini manini basanzwe bakoresha inani ma produits bakoresha ama produits chimiques kugira abashobora gucukura ubutare yuko bashobora kubibegereza ngaha mu gihugu cyacu hama bagakorana bakaja hamwe kugira ngo mwimbe uyongere ndetse ntibaze barabikura kure
abanyamitayi bo mu gihugu cy'Ubushinwa bo mu ntara ya Guangdong baremera kugira ico bafashije abakorera mu gisata c'ubutare bo mu Burundi ariko bakibazuko ivyabo bishobora gukingirwa
ibiro nabo nyine neza yuko abagwiza tunga babashinwa bari mico gisata ico bifuza cane cane nuko boronka bibe twita guproteja abamisiseur baje mu Burundi ndetse banatubajije uko ibisangwe birangurwa
urongo y'ikigo CFCIB ahumuriza ko amategeko mashasha agenga ivyugucukura ubutare mu Burundi akingira inyungu z'umunyamitahe
twabasiguriye code mini shasha ihari nakarusho yo code itanga n'ibintu bya protection des investisseurs biciye mu by'ubutungane
kugira amashira hamwe acukura ubutare atangure gukorera mu Burundi ategerezwa kuba afise uruhusha rwo gutata ubutare ubwo kuronderwa ubwo butare hamwe n'uruhusha rwo gucukura ishira hamwe gifuje gucukura ubutare ritegerezwa kuba rifise impusha zo gucukura ubutare hakoreshejwe ubuhinga kama canke ubw'amahinguriro canke ugakorera ku musha zirindi shira hamwe risanzwe rifise musha nk'akarorero biciye mu masezerano yo gukorana
abanywanyi b'amakoperative ajeje gucukura no kudandaza amabuye bakorera ku mutumba Gakungwe zone Ramba commune Mugeri ntara ya Bujumbura barashimba ko baronkejwe ikindi kibanza co gukoreramwo ivyo bikogwa inyuma y'imyaka ibiri ibikorwa vyabo bihagaze abanyagihugu bavuga ko mu mezi atanu arenga batanguye ivyo bikorwa hari akarusho bahakura nko kubeshaho imiryango yabo babona ko ariko kwa amahegitari abiri bahawe yo kongegwa ko kugira ngo umwimbu wiyongere cegera curongoye koperative avuga ko biruhutsa kubona barasubiye ku kivi Jean-Claude Bukuru amenyesha ko bagiye kuvugana n'inzego nshasha ziherutse kujaho kugira barabe ko ikibanza bakoreramwo co kwagugwa ino nkuru tubibaze Olivier Kwizera
Ture ku mutumba wa Gakungwe twerekeza hacukugwa amabuye bita carrière tugeze muri ico kibanza kiri nko ku kilometero kimuvuye kwibarabara rikoro y'igihugu nimero zitatu Bujumbura Rumonge hari nk'igihe cy'isaha zine zo mu gatondo twasanze abakozi bariko bimba amabuye abandi bayaseha kugira bayashikane kwibarabara rihari Aba twavuganye bagize amakoperative ahakorera barashima ko basubiye kubikogwa naho ikibanza cyahindutse aha basigura ko bubiborohera kubeshaho imiryango yabo mbere n'abana byoroha ko biga
kugeza kuri sana aka kanya twoshima kuko iyo twahora bamaze kuduhagarika twarihebuye turi turi inzego zitandukanye ariko baragerageje kudutunganiriza
bari baduhagarikije bari kwa mayondori twari dushonje cyane mugubu turasohoka nubwo ari duke turadushima
ikibanza bakoreramo mu gihe giheze bacatswe gihabwa ikigo bita fondation wiragiye capima ama hektare 5 gushika ubu ico bahawe gifise uburinganire bwa hektare 2 abakorera bavuga ko umwimba atari kirenga ariko gusaba ko ubwo buringanire bwo kongegwa ko
dusanzwe turiko turakorera ibivu ni byinshi amabuye ni make rero tukaba dushaka gusaba yuko kujya badufashe mu mugongo tukaronka ahantu tugoma n'ubundi babidufashemo batwongera ukantu turiko turakorera ni hato cyane
bo twongerera ko nk'izinte gitare 2 n'imiburiburi zikaba 4 abatware badufashije cyane
tubajije umwe mu barongoye cooperative dushire hamwe dutera imbere avuga ko banezerewe kubona baraha wikindi kibanze Jean-Claude Bukuru icaba abacurongoye iyo cooperative amenyesha ko icihutirwa ari kwegera inzego ziheruka gushigwaho kugira barabe ko ikibanza cokongerwa
turashima yuko abanywanyi no munsi batwenga kandi bakaba barasubije abanyeshuri ku ishuri bagashimira n'amenshi amakuru yuko badukurikiranye ijwi rikagera kure abategetsi bigatuma babona yuko nka bene gihugu tugasubira ku mirimo abantu dukorera hari atelite nyinshi nta mwimbo w'amabuye uhari cyane nk'uwo twari dufise tugiye kuraba cyane cyane abahinga bo muri ambironima baraye bidukikije tukabasaba bakatwagira ngo umwimbo muri komine ubandanye ubaho kandi umwimbo mu kigaci gihugu nayo nyine
Ibikorwa byo gucukura amabuye haruguru y'ikigo Fondation Wiragiye byahagaritswe mu mwaka wa 2022 ibyatumye abanywanyi b'amakoperative barenga amajana 3 bataronka ico bakora mu nyuma inzego zibijejwe ziheza zibaronse ikindi kibanza haruguru yaho bakorera muri ndamukiza umwaka wa 2025 niho ayo makoperative yasubira ku kivi
Uburundi bwo kwitega kw'inyuma y'isanurwa ry'imirongo y'umuyaga nkuba ishaje icikagurika ry'umuyaga nkuba rizoca rirangira ibyo byashikirijwe mu shikiranganje mu byajeje harimo amasoko ntanga nguvu asana ikibeya mu gihe yari imbere y'inama nshinga amateka kuri uyu wa gatanu hatanga icegeranyo cishigwa mu ngiro n'ishiramwe ritanga amazi n'umuyaga nkuba rejidezo y'ibyasabye n'iryo shirahamwe abashinga amateka bamwe bamwe bakaba bajije ibibazo bijanye n'iteba ry'amakonteur ivyinshi na udironke Jimana yakurikiranye ibikorwa by'inama nshinga amateka
umushikiranganje ajejwe iby'amasoko ntanga nguva Hassan Kibeya yemeje ko igisata cyo muyaga nkuba kiriko kiranagurwa mu Burundi Kibeya yemeza ko muyaga nkuba ari mwinshi ariko ivyuma biwutwara bikaba bishaje ivyatumye ari mihora bariko barasubiramwo naho umushikiranganje atanga icizere ko muyaga nkuba giye kuboneka ku rugero rushimishije mu Burundi umushinga amateka Louis kamwe n'ubusa asa n'utanyuzwe akabaze kiringo ntarenga utazobwica kagurika mu gihugu
bega umuyaga nkuba uzoba stable cyari nyagwa mushikira nanje turindiriye igihe kinganiki kugira umuyaga nkuba uzowe stable ni mu kwezi kuza ni mu mezi abiri cyaje ho bari nko mu mezi atatu
ivyikiringo ntarengwa biranabazwa no mushinga amateka Dieudonné Iradukunda ko vyoma biharura umuyaga nkuba canka amazi vyiryo shiramwe Regidezo kubera biteba gushikira ababisaba
compteur umwende gihuga yirondera hageraho umengo iboneka habanje kuba parrainage est-ce que narijya ari materiel de base kugira ngo bashobore guharura umuyaga nkuba bashobore no kudandaza uyu munsi dufate kwiboneka inyuma y'ikiringo kingana gute umuntu ahejeje kuriha
kubijanye na rya ricikagurika ry'umuyaga nkuba rizo baryaheze mu Burundi umushikiranganje Hassan Kibeya sana utatomora neza we yizera ko ari bizoba inyuma yo gusanura imirongo ijana n'umuyaga nkuba yashaje mu kwezi kwa munyonyo uyu mwaka nekijanye n'amakonteri ikiringa maro umuntu yasavye avuga ko yari mu biko kitarenze iminsi itanu ariko naho nyine avuga ko araho biteba kubera bivanwa hanze ku mafaranga mva makungu
iyo compteurs zihari muri Egidezo habaye demande ya compteur iminsi itanu barayironga ariko ikibazo si kindi nuko haraba bimwe irimo ama rupture de stock igasaba kurindira yuko ama stock aboneka ariko iyi nyine ica kibazo na jinamye ndabashikiriza yuko naho Egidezo yokwinjiza uburyo yinjiza uburyo bw'amarundi kwiyumvira no gushiraho strategy yaho Regidezo ishobora kuronka ubwo buryo bwa makungu canke tukiyumvira ukungene ivyo bikoresho tubikora ngaha nyine mu Burundi ikibazo kijanye muyaga kuzo ba stable uyu muhora uva gahongore ushikana ku gituru ca RNA aha mu Kamenge muhora wari muto bariko barawongereza vuba mu bisanzwe ibikorwa byategerezwa guhera kwezi kwa munyonyo inyuma y'ico kiringo bihuba bihetse hafi 80% y'ibibazo byari bihari bizoba bihetse
leta y'Burundi kabitegekanya kubice 70% by'abanyagihugu mu mwaka wa 2030 bizoba bifise umuyaga nkuba
arakoze mugenzi wacu Diro Nkejimana yo mushikiranganje nyene yari imbere y'inama nshinga amateka kuri uyu wa kane aho abashinga amateka bamubajije ibijanye n'inagugwa ry'ikigo Onatour ngicukura ibizuku aho basavye ko ico kigo cohabwa amafaranga mva makungu kira ngo congereze umwimbu ido nido y'ivyahavugiwe turi baze Adolphe Nijimbere
nk'umushinga amateka Fenamani Rambona abaza ikibazo kijanye n'amafaranga mva makungu kubgiwe abona ko ubushikiranganje bwo korana n'ugwego nshingwa bikogwa kugira ikigo nk'ico kibe mu bya mbere byoronsoye amafaranga kuko giheza naco kikinjiza uburyo bwinshi
kugira ngo baronke mashini zigezweho kugira ngo baduze umwimbo ico gituma nagomba kubasaba ya kwa mushikiranganje mu gwego nshingwa bikogwa rwa leta y'u Burundi ko moza muravugana iyo Onatour byo kuri karonka amafaranga abakenewe kuko asohotse aje kugwiza umwimbo ni vyiza cyo kimena yandi mashyirahamwe kuko ziwabaza mu gihe hobariho amafaranga ava makungu asohoka agiye kugura kongure ibitozana umwimbo munini cyane nk'uwo twokura mu yandi mashyirahamwe mugabo hakaba go prioriza
umushinga amateka Olivier Suguru nawe abona kiruhande y'ubuhinga bugezweho bworondegwa hakuye no kwitwararikwa ibijanye n'ubushobozi abakozi b'ico kigo bafise
torondera innovative technology idupermeta yuko dupoteje l'environnement dize tugire izo restrictions hoshaka gusohora ku masoko mpuzamakungu ibi by'amakompetence twabonye neza yuko mu bintu bituma n'amaraporo n'ibintu bitaja mu ngiro barafise ikibazo cy'amakompetence sabe yuko mu ruvisita mu karabara les compétences z'abakozi bo muri onatour
nayo umushinga mateka Jean Claude Mbarushimana we asaba ko hokwerekanwa urutonde ico kigo co kwisunga kugira vyorohe ko kironka amahera cokoresha
iyi onatour yo bifise ico nise business plan imyaka myinshi hamwe gitoba gihari bo cabagishiraho avec son plan de financement niho nibaza ko inyishu zose zoca ziva ko namwe guhamahera atabona ingene azogaruka
umushikiranganje Hasani Kibeya avuga ko bariko bararaba ivyokogwa kugira babe bararonka uburyo boherako
unye ariko turabondera uburyo n'imiburi iburi kugira ngo kanya gato dushobore no kugura lions ishobora kupermita n'imiburi iburi turonka quantité ikwiye yo gushora hanze hanyuma ubwo buryo bushobora kugaruka mvama ku gaca butworohera turondera ivyo bindi bikoresho kuko ubugunye leta ishobora guha uburyo onatour idafise novuga nti strategy y'ingene ishobora guca iterimo
ku kibazo c'abakozi naco umushikiranganje asigura ko hazoba harahugurwa abahasanzwe
kicanye na competence z'abakozi yo hageze ku recruta umukozi mushasha biragorana kubera ko usanga abakozi kenshi bafise experience nini basaba uburyo ishira hamwe idashobora kubaronsa nico gituma unye turiko turakungene komeza abakozi basanzwe bahari kubaha amaformation akwiye
ikigo onato catanguye gukora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi n'indwi uwo munsi kikaba giheraniwe n'abagishoreye ibizuku amafaranga aharugwa mu miliyaridi zine
Radio Indundi Culture inkuru y'imicukama
Murai bimenyereye imisi yose ya gatano tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uyu munsi tuza kuvuga kubijanye n'ubutungane bufatiye ku mico kama y'abarundi Nicodemo Habiyambere umwe mu bitaho imico n'imigenzo by'ikirundi asigura ko ubwo butungane bwari bufise ihangiro ryo gusubiza hamwe abagize ivyo bapfa naho hari bihano bikomeye byari bitegekanijwe kubakoze ivyaha bikomeye nko kugarariza umwami naho amategeko yagenga ubwo tungane wataho yari yanditse nkuko biri muri kino gihe inkuru y'imico kama uyu munsi twayiteguriwe na Egide Nahayo
nkuko bisigurwa na Nicodemo Habiyambere nubwo amategeko yari yanditse mu bitabo nkuko biri muri kino gihe abarundi bani bafise amategeko abagenga ari nayo bafatira ko mu guha ibihano bitwaye nabi
aho hambere abarundi uko bari babanye bari bafise ukuntu bitunganije kandi bari bafise ukuntu bafise nico n'imigenzo bagenderako hanyuma bakagira icyo wubaha n'icyo wubahiriza ni ukuvuga rero yuko naho bitari byanditse mu bitabo hariho amategeko ntarengwa mu gihe rero urenze ayo mategeko hariho ibihano wafatigwa mugabo ubwa mbere mu kibano batangura guhanura naraguhanura rimwe kabiri gatatu hanyuma bibandanije ugahanwa ico rero cyari ikintu gituma abantu biyubara bakamenya ikizira hanyuma bagendera ku mategeko
bimwe mu bihano harimo gutanga iciru twegeranya n'ihadabu mu butungane bwa none nk'uko Habiyambere bisigura
cyaravana n'ukuntu baguca iciru ico rero cyaravana n'ikosa wakoze kuko ibihano canke ciro ntivyangana iyo baguciye nk'inzoga kubera ikosa wakoze niri warabitahura hanyuma ugeze ukikosora mugabo igihano kirengeje mu kibano cyane cyane cyari igihano cy'uko baguca bakaguharira ivomo kubera ikosa wakoze rirengeje kuguharira ivomo rero si ukuvuga yuko nk'uko uvuga ati uzo kuruvoma harya wenyine wewe ntituzosangira wewe ibikorwa uzoguma uri nyamwigenda ko umwanya wose mu by'ukuri ufise umuntu akuba hafi ufise umuryango wowe warashobora kwihanura canke abaryango bakagusubira ko bakaguhanura kuko umvuye mu bandi warabona kuri kimaramara hanyuma n'umuryango bavuga ati urya niwo kwa naka bakana na banaka va kwa naka barabona ko bibateje isoni
ariko kandi ngo n'ikigongwe haraho cyatangwa kubaciye kubiri n'imico y'ikirundi
oya mu by'ukuri ikigongwe camyeho abarundi bamye bafize ikigongwe mugabo kitabuza ko bahana baba baguhanye mugabo bakaheza bakagugirira ikigongwe
nubwo ikigongwe cyatangwa n'ibihano bikomeye byaratangwa harimo no kwicwa nkuko Nicodemo Habiyambere abivuga
igihano cyo gupfa bakunda kugiha abakobwa batwaye inda z'ibitwarire ubundi bagiha n'umuntu yagararije ubutegetsi abo bantu rero ntibaharigwa bose kuko ngumutse ku mwami ngaraje umwami baraguca ibikonde canke bakakwica nyine ugapfa burundu wiravye nubu hariho ibihugu bikikoresha niwe ubikoresha kuko hariho ibihano bona yuko ari indengera butungane
uyo yitaho imico n'imigenzo y'ikirundi ntashigikiye ko hagaruka ubutungane bushingiye ku mico n'imigenzo vy'abarundi ariko asanga abarundi baragenzura imbere yuko hashingwa ibihano kugenzura ico twofata nk'amatohoza muri kino gihe kukaba kwagigwa nabo mu kibano nyene
Arakoze Jide na hayo kuyo nkuru y'imishokama yari yaduteguri yari nayo irangije no makuru twari twabateguriye kugiye cy'isaha 12:41 na makuru yo kuri igenekerezo rya 17 y'ugwezi no ku 10 mwaka wa 2025 ndabashimiye mwese marimo yateza birishimire na Kofi Olivier bibiri ntware yafaje mpinga bw'ivyuma amakuru mari kumashikirizwa na Jota Miratuzi morandanye mugira umugoro wa mwiza mwese murakoze